ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda mwiwe neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije ngiye kubashikiza amakuru yo ku isaha ikaze mwese. Ingingo nkuru nkuru zigize aya makuru abanyamisiri babandanije gutora uyu munsi kuwa mbere ku munsi ugira kabiri w'itora rya perezida. Ibikorwa by'ingabo za ONU muri Mali zahora zicungera umutekano byarangiye ku mugaragaro uyu munsi kuwa mbere. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntihagira muja ni mukanya. Ibikorwa by'ingabo za Mali zahora zicungera umutekano muri Mali zarangiye nkuko twabibwiye mu kanya, ariko reka dutangwe kuri inkuru dushikiye mu kanya ivuga ko perezida wa Amerika Joe Biden yabandanije kugendera ibisagara bitandukanye by'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuri uyu wa mbere arajya muri Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania gutangaza miliyoni zirenga 20 z'amadolari yo mu kigega cy'igihugu azahabwa Departoma ishinzwe kuzimya imiriro muri uwo mujyi. Perezida na Madamu Jill Biden bagarutse Washington DC ejo ku cyumweru nyuma y'iminsi itatu bari bamaze muri Leta ya California mu bikorwa byo gukusanya amafaranga. Biden yatumiye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ngo bazabonanire kuri Perezidansi ya Amerika Maison Blanche kuwa kabiri baganire ibijyanye n'intambara igihugu cye gikomeje guhanganamo n'Uburusiya n'ikindi kintu gikomeye cy'uko Amerika ikomeje gushyigikira ibikorwa by'Abanyayikarine byo kwirwanaho. Mu itangazo ry'ejo ku cyumweru, Perezidansi ya Amerika yavuze ko Perezida Biden na Zelensky bazaganira ibikenewe byihutirwa bihanze Ukraine. Bibaye kandi mu gihe Maison Blanche irimo kureba uko yagera ku bwumvikane na Kongere bwatuma hatangwa imfashanyo ya gisirikare kuri Ukraine no kuri Israel.
Abanya Misiri babandanije gutora uyu munsi kuwa mbere ku munsi ugira kabiri itora rya perezida. Bisa n'uko atanze itizi zikomeye perezida Abdel Azogira mu gutsindira ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu kizo mushikana mu mwaka wa 2030. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Itora ry'iminsi itatu riraba mu gihe hari ibibazo by'ubukungu mu Misiri, igihugu kirimo miliyoni 105 z'abantu, aho hafi kimwe cya gatatu cyabo babayeho mu bukene nk'uko imibare yatangajwe ibigaragaza. Umuturage Karede Abdel Sadek yagize ati:
"Ndimo kuzuza inshingano zanjye zo gutora nk'umuturage wa Misiri witaye ku gihugu cye mu kugifasha kudahungabana n'abanyamisiri bose imbere mu gihugu kugera ku byo bifuza mu iterambere."
Ibibazo bishingiye ku ikoreshwa nabi ry'ubukungu bw'igihugu ariko byanaturutse no ku ngaruka z'icyorezo cya virusi ya corona no ku ntambara ikomeje guhanganisha Uburusiya na Ukraine. Ibi byose byagize ingaruka ku bukungu bw'igihugu cya Misiri muri rusange. Itora ryatwikiriwe n'igihu cyaturutse ku ntambara ya Israel na Hamas. Abanyamisiri hafi ya bose amaso bari bayahanze intambara ku mipaka y'iburasirazuba bw'igihugu cyabo no ku kaga abasivili b'abanyepalestina barimo mu ntara ya Gaza.
Urakoze Eugenie. Ibikorwa by'ingabo za ONU zahora zicungira umutekano muri Mali zarangiye ku mugaragaro uyu munsi kuwa mbere. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi.
Ni nyuma y'imyaka 10 zoherejwe muri icyo gihugu, byatangajwe n'umuvugizi wazo uyu munsi kuwa mbere nk'uko byategetswe n'abayobozi ba gisirikare ba Mali. Umutwe w'ingabo z'amahoro zizwi ku izina rya MINUSMA zamanuye ibendera rya ONU ahari icyicaro gikuru cyazo mu murwa mukuru Bamako. Icyo ni ikimenyetso ku mugaragaro cyo kurangiza ubutumwa bw'izo ngabo nk'uko umuvugizi wazo yabivuze n'ubwo hagumyeyo abasirikare bake. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byavuze ko ibikorwa bizarangira burundu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gutaha, harimo ibijyanye no gushyikiriza abayobozi ibikoresho bisigaye. Abasirikare bayoboye Mali bafashe ubutegetsi mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa gatandatu muri kudeta, basabye ko intumwa za ONU ziva mu gihugu n'ubwo cyari kibasiwe n'imitwe y'abarwanyi b'Isilamu n'ibindi bibazo bikomeje kucyugariza. Izo ngabo z'amahoro za ONU zoherejwe muri Mali mu mwaka wa 2013.
Yo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Tubibutse ko muri kumwe abandanya kumviriza Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mukurikire kandi ibiganiro byacu no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. mukanya rero amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo ibikorwa vyo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu birabandanya mu mpera z'indwi twaraye turangije. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari mu cyara cya Goma kuri Stade Afia ni mu gihe abarwanyi mu rwi M23 babandanya kongera ibirindiro vyabo mu buseruko bwa Republika ya Demokrasia ya Kongo. Perezida Tshisekedi yavuze ko yiyemeje kurangiza iyo ntambara niba muha icyizere bagasubira mutora. Ku munsi wa gatandatu naho yari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu gisagara cha Uvira. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Perezida Tshisekedi yamamarije muri Uvira avuye muri territoire wa Lungu na Fizi, yaraherekejwe n'umugore we na ministre Vitali Kamere ushinzwe ubukungu. Gusa bakigera muri Uvira, aho bakiriwe n'ibihumbi by'abaturage bari ku ishuri ribanza rya EP Munanira, basanze ministre Alexis Gisaro w'ibikorwa remezo ndetse na Robota François w'iterambere mu biturage. Uyu muyobozi mukuru w'igihugu aho yagiye yiyamamariza mu bice bitandukanye by'intara birimo Bukavu, Walungu, Fizi ndetse na Uvira, yagarutse ku ntambara ndetse n'ubwicanyi ashinja Perezida Kagame w'u Rwanda, avuga yuko ari we wabuteje mu burasirazuba bwa Congo. Imbere y'abaturage babarirwa mu bihumbi bari kuri EP Munanira, Perezida Tshisekedi yavuze yuko nta bibazo afitanye n'abaturage b'Abanyarwanda, ahubwo bifitanye n'umuyobozi wabo. Perezida Kagame avuga yuko ahora ateza intambara muri Congo.
Toka na malamu to confondre peuple rwandais na régime rwandais te. Peuple rwandais azali peuple frère bande konabiso.
Kumve neza ntikwitiranye abaturage b'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Kagame. Abaturage b'u Rwanda n'abavandimwe n'abaturanyi. Umwanzi wacu duhanganye izina rye ni Paul Kagame, tuzamugwanya.
Na chef wabo Paul Kagame acha tuingilia na tuna shwa ingire ifo tumugombanishe baga mwisho.
U Rwanda rwagumye guhakana ibyo rushinjwa na Congo, ruvuga yuko ibibazo by'intambara biri hagati y'abanyekongo ubwabo. Cyakora ntirubura kuvuga yuko icyo gihugu gicumbikiye imitwe nka FDLR igwanya leta y'u Rwanda. Perezida Tshisekedi yavuze kandi ko agiye gushyira ingufu muri FARDC, Wazalendo ndetse na Mayimayi, avana mu gisirikare abo avuga yuko bagicengeyemo batabikwiriye, mbese abo yise mu Gifaransa les infiltrés.
Armée na biso ndenge boyebi ezali infiltré bandaka.
Kuko mubizi igisirikare cyacu cyaracengewe cyabaye infiltré kuva kera bivuye mu kugihuza. Ibintu byose twagiye dukora nibyo byinjije umwanzi mu gisirikare, ariko ubu twatangiye kubakura mu bukeru. Niyo mpamvu bamwe muri bo bahunze mu rwagiye numa 2023, ariko buke buke baragenda barangira. Rero abasigaye Abazalendo barimo na Mayimayi, twese tuzafatikanya mu kurwanirira Congo. Umukandida Felix Antoine Tshisekedi yasezeranyije abaturage kandi ko amashuri yisumbuye azigishwa ku buntu n'ubuvuzi nabwo bugatangwa ku buntu naramuka towe. Ibi byashimishije imbaga nyamwinshi y'abaturage bo muri Uvira, kuko amafaranga y'ishuri y'abana yari ingorabahizi kuri bo.
Njye ryangora kubera nabona utwo dufaranga nkatubona nkafata nkishyura ku masomo, nkishyura ku hopitali no kurya, nako nako bikangora nkabura yo gusoma. Ubu abana batangiye kubirukana, batangiye kubirukana kwanza mu level 5 ku hopitali mfise nawo mfise fakitire yao nende ndo liameza buri ku hopitali nani ku masomo ndi hete nani ku hopitali amafaranga nayakorenza.
Umwe mu basesenguzi wo muri aka karere utashatse ko tuvuga izina rye asanga gahunda ya perezida yo gushyigikira ku mugaragaro Mayimayi ishobora guteza ikibazo bamwe mu baturage bo muri aka karere basanzwe bibasiwe nayo.
Kuvuga ngo agiye guheza imbaraga abo bita aba Bazalendo cyangwa de reserviste. Abo ba reserviste ni bande? Donc muri periode sensible turimo y'amatora nk'iyi ngiyi, reba nk'hariya amatake yabaye mu minembwe la fois derniere, abantu barapfa le paisible citoyen, abandi barakomereka, donc abandi barahunga bava mu byabo. Abaye babikora nabo Bazalendo nabo ba reserviste. Rero kuvuga ngo arabaheza imbaraga arabafasha kugira ngo bamufashe kugarura umutekano. Donc njewe muri analyse zanje ndabona ko ari ukwexpose yindi parti de la population.
Perezida Tshisekedi warayasoje gahunda yo kwiyamamariza mu ntara y'Kivu y'Epfo. Biteganyijwe yuko kuri kino cyumweru yiyamamariza muri Goma. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
tugaruke mu Burundi mu ntara ya Kibiri aho umugabo yatanye umufasoni wiwe abana bagendana ubumuga. Uyo mufasoni asigaye abiriranye wenyine aratabaza rero agira neza kumufasha kuko atamikoro afise nyuma yaho umugabo wiwe ataye urugo. Ni inkuru ya umenyesha makuru Eloge Willy Kaneza.
Aho ni mu rugo kwa Serafine Lambo na w'imyaka 35 bo mukenyezi w'abana batanu abakobwa bane n'agahungu kamwe aba mu nzu y'ibyumba bibiri na salon iri nko kumetera 500 za paruwasi ya Katolika muri Rusiga komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Uri hanze y'inzu cyangwa utegere abo bana ntiwamenya ko bamugaye kuko n'ahamaguru n'amaboko bidakora neza bakagenda bikwega baraganira
baramugaye. Nu gatu fashe turabana n'abatoya pampa pera fumu na uhar jambo no cyumwe kandi mutse nawe lakindo hacyalo ko bakana kwisumira no bani narembu ya mukanya
abigeme bamugaye bafite imyaka 15 na 17 mu gihagahungu bu ku rurya 10 mugahinda gashaka kumwica mupaso nirambo na yiganira ujya America tubwira ayagowe n'umwiheburo wa murengeye
abana bafashwe n'ubumuka papa babacara abana sinzi nirengero giwe nanjye ubu ndagwaye ndarembye ndiko ndiyumvira kongera nanjye ndarebe ko nabata kuko ntibafise icyo bafungura burira bakarara inzara ababanye bahora bamfasha ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha n'ubu barashonje ariko bararira babuze icyo bafungura inzu tubamo ntihabona n'amatara dufise na nyine inzu yatubwiye ko agomba kudusohora.
Nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba umunyempuhwe wese kumutabara.
Umwe aryama hasi mbapfutse kababara wenda aguma yicaye wenda aragenda ariko atambuka ntibikunda agenda yidutagura nkabasaba ko bamufasha kweri bakampa n'agataye uko bano badandaza baronke icyo bafungura canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana uko babayeho nabi baguma mu nzu.
Ariko ntirampe bafite imyaka 38 yataye umugore wiwe haraheze imyaka 2 yamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga.
Yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga ntarengero na rimwe ryiwenze. Iyo yagiye aba bana nahora nshingero bagenda gukorera 5,000 asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera none nanjye ubu ndagwaye ndarembye nta mituweli mfise ko bagiye kubaho ntabyo nzi.
Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afite abana 4 n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine ariko yemeza ko kubera ubuzima buzimbye we n'abagenzi be ubu akenshi batakuwa amazi.
Wepe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara arisha umubanyi afise arabahereza ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama nta kintu na kimwe barose.
Francine Niragira n'uwundi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na sababyara kubera ubumuga bwabo
cyane ubu hoho byaranagakoze ahora nabajyana no gusega ubu nibakibajyana gusega kuko babihagaritse ubu bagumaho ubu biyumviye ko niwe abahereza uburaho namuna muri iki gihe cy'inzara hari gihe barari inzara nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza kenshi birashyika bakarara inzara.
Urunganwe narwo nka Jean-Dieu Nizeyimana baterwa gahinda n'umuga bwa bagenzi babo bakabura uko babikika.
Ndababara vyema kubona nabirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda natwe tukaba tugenda je vyema mporamba ba kandi nabo bakaba batagana ubafasha mbabo nawe nabakwaye ntakaba bafise icyo yo barondere bakirwa baryamye kandi ke biri kunzaba tashobora kuronka icyo kurya.
Iryo America ryagiye kuraba uwo muryango rihasanga Perpetuel Bukuru aserukira nani amashirahamwe ajeje wateka kabana FENADEB mu Rugombo nawe nyina aratabaza
amashirahamwe ajeje wagateka kabana n'amashirahamwe ajeje wagateka kabakenyezi agira ico yokunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashitse n'ukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyafasha ashoboye icyo yofasha turaganira nabo kenshi mbandi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri.
Gilbert Manuel Kiza Musanteri wa komine Rugombo yabwirije urya America ko mikoro make komine ifise iriko yiga uko yo kubakira uwo muryango usanzwe ntaho nikora
komine nivyihamagarwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuza ngo bandanye cyane ko basanzwe ya muryango ufite mikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba iyo tuko turavyigana baza ko mu minsi iri imbere kumbure tuzohava turaba inzira byoce mu kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba
ikigo UNICEF cyemeza ko mu Burundi abagendana ubumuga bahura n'ibibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twa sugumwe twabagenewe kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'ubumuga bwabo muri ico gihugu kandi naho leta yasinyiye amasezerano yubahiriza abagendana ubumuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu muryango no mutuzi ero ni urika neza ijwi rya Amerika
urakoze eloge tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amahembe y'inka yahora atabwa ubu hari umuhinga wo muri komine Nyanzalak ayahinguramwo ibisharizo bitandukanye harimo imigufu amaherena n'ibikomo bitandukanye uyo muhinga niyo nkuru Emmanuela batazira amahembe asaba urwaruka kwijijukira imyuga rukareka kuguma ruharanira icyicaro rya politike inkuru y'ijwi y'Amerika yateguwe ifashishije abanywanyi bayo dusomerwa na Thierry Ndashimiye ari i Kigali
ushitse mu rugo rwa niyo nkuru Emmanuel uhasanga ibirundo by'amahembe wo kwibaza mbere ko ariho bayata kuko usanga yarafufuye mu mfuruka z'urugo niho yashinze imashini sena neza ayo mahembe ikayahiga icapa shaka winjiye mu cumba ateramiramo naho uhasanga ibikoresho bitari bike yahinguye amasahani ibikombe ibikomo imigufu amahereni ibisharizo byo mu nzu n'ibindi mu ntango yakora wenyine ariko ubu hari urundi rwaruka rugera kuri 15 yakiriye kugira ngo agwigishe mu gaho guhingura ihembe niyo nkuru Emmanuel asanzwe agendana ubumuga bw'ukuguru aho mu ruganda rwiwe twa Musanze yatwiganiye ku ihembe arizi kuva akiri umwana muto cyane
iki gikorwa novuga ngo nishya amateka kuko jewe nakuze mbona sokuru avoma mu mahembe y'inka yanabika n'amahera mu mahembe bica bimba mwuko mu gademi retreze champura nishyira mu gihe arimo agigisha ibintu by'imyuga n'ibyo by'amahembe birimo ica ndabibamo kuva icyo gihe rece ndabikora ndabibandanya kugeza ubu rero fashwe mu mugongo n'ikigo payeje
mu gihe abagenzi biwe bashika kuri 20 batanguranye bagiye baraheba kwiga guhingura amahembe yarajumye ko arabandanya acatangura guhingura amahembe abamubona bakamutwenga
ubwa mbere n'ukuri bakimbona barantwenga bakagirana mugabo mu nyuma bamaze kubona jewe n'imodoka abazungu baza kushorera basanga ahantu nimwe nkorera n'ukuri baragarutse baribura ariko ntakundi
kuguwa muhinga guhingura ihembe nibisaba ubuhinga bwinshi
si ibintu bya hatari amahembe turayafata tukayateka mu mavuta hama tukayamaforoma atandukanye ibyo tuba dushaka gukuramo nta birebire birimo kabisa
icateye intege niyo nkuru Emmanuel batazira amahembe ni ukugene yabonye ibyo ahingura bihurumbirwa n'abavuye mu mahanga bakabigura kandi babishimye ubaremeza neza ko ibyo akora abifise ubwiza budasanzwe
umuntu nashoboye gukora ishyogwa mu mahembe nyine cyubahiro umukuru w'igihugu General Neva Evariste akarito so ne passa ntibiba byoroshye ibintu byanje bibarizwa mu ngoro z'abubahwa
mu byo akora harimo ibituma amatara yo mu nzu abonesha neza ibyo nabyo nibyo bizimbye gusumba ibindi akabigurisha umuriyoni n'inusu w'amafaranga y'amarundi mahembe ntadandariza mu Burundi gusa no mu mahanga arafise y'amasoko
ibyo duhingura birajabuka kugeza za Buraya nk'ubu ndafise isoko mu Bubiligi ndafise amasoko i Bujumbura mu gihugu hose baradushorera mu ma exposition atandukanye za Kenya za Tanzania za Uganda iyo hageze mu ma exposition turabadatangwa no kuvuga amasoko ku byukuri yarahari no kuvuga hari abatugurira hano hari abagira amakomande tukabarungikira mu ma exposition turabyitwarira ego
none uwo mugabo wubwejeje hehe uwo muhinga niyo nkuru Emmanuel arashima ko amaze kujabuka imibe z'Uburundi akaja kurata ibyo akora mu mahembe mbere n'ubushikiranganje bw'imico kama bwaramuhaye urupapuro rw'iteka ariyemerera ko ageze ku rwego atokwihutira kuja gukora akazi ka leta
icya mbere cy'agaciro ubu ndamaze kugura parasera zishika zibiri kaja kumoyari imwe kugeza ino saha ntiri munsi ya 15 miliyo aha muri avi haje imbere yanje harira ro gingurube nimigeze kamera induru rimwe bicetse ngasamara kuzigapurira naje nkagira nubwoba uno munsi umwuga urantunze ntana kandi kaze sise sino dondora nibyo je maze gukuduye nambaye ntibomenya ko ndumuntu mengura mahere nko kwibaza ati numushikira nganza ari mwagenda namaguru kubwiki ko bw'umwuga kandi kugeza ino saha nawe umpamagara akazi kare no manza kubaza mahera umpemba ngahe kwari
Mahembe hafisi numbero yo kuzoba umugwiza tunga agatanga nakazi kugwaruka
kugeza ino saha so kuvuga ngo umariye iki ndi kwababa kuba mu gitegereje abagwiza tunga kuko ubufise vizio yo gutanga akazi ku bantu bashobora kwababa 50 mu bajene bashobora kwababa 50 kuko kuba ndi mu Burundi ngomba kubaho hari hico ndamariye igihugu canje cyo Burundi kuko carandeze kirandera ubonaje ngomba kugira ico ndakimariye
kugira ashobore gushimisha abagura ibyahingura byame biri ku isoko Mahembe yifuza ko mu ruganda rwiwe hahora abakozi 20 bakora amasaha 8 bataruhuka ashye kandi cyifuzo cy'uko uruganda rwiwe rwohinduka ishure y'ubuhinga rwaruka rukamenya uwo mwuga usanzwe umutunze ariko uwo muhinga harafise ikibazo cyo kuronka Mahembe uretse ko ubu inka z'amahembe ziriko zirasubirirwa n'iza kijambere zitayafise niyo nkuru Emmanuel avuga ko ni Tanzania zoshika kuyagura urayo mu gihe yo yabura mu Burundi amahembe kandi araniganirwa ku mabagiro amahembe asaba kubwo butunzi bwo kingirwa ntibuherere mu mahanga
kindi mbona kimbangamiye ni kenaje amahembe kuko nababwiye ko ku mabagiro abanyamahanga bafashe amasoko rero nkaca ntera kamo banye n'icubahiro abayobozi bacu kuva ku rwego rw'intara n'ahandi ubu butunze bw'igihugu bwama busohoka bugiye mu mahanga kandi natwe tubukeneye n'ukuri bagerageze kuraba ingene bukingira ubutunze bw'igihugu bwoye kugenda umenga abategeke cyangwa abantu ntibabona ko turimo turanyagwa
Emmanuel niyo nkuru ateraka mu gwaruka kutaniganira kuba baburamatari canke ba mustaneri ahubwo bijukira imyuga bakore bagwiza umwimbu bave mu bukene
ibintu byo kudeka tubireke nitwege bwo guteza imbere igihugu iyo myidogo ngo igihugu kirakenye none ushaka president bari bazoza kukurimira ngo injya zirakenye fata isu kurime urabe kwinjya zitaboneka ukazusanga umuvyeyi afise itongo riva ngaha kugeza hariya mugakoze asanga ngo umwana ngo yagiye guca amafaranga itongo yasize ritaye riri kuragigwamwo riri gupfa nabi mugakoze amva ngo injya zarakenye none ushaka izo njya ziri mende dukura amaboko mu mpuzo rero ibyo byose turondera bizoboneka biciye mu maboko yacu
mu bamaze kwita bakamo kamahembe ni Minani Janete umwigeme w'imyaka 23 yatanguye kwiga guhingura ihembe haraciye imyaka 2 ahageze mu bumenyi harashimishije kuko nawe hari ibyo ahingura kandi akabironkamwe inyungu
mu bisanzwe nk'akarusha jya maze kubonamwo ubu ndashoboye kwigurira buri kintu kimwe cyose mba nkeneye kuko iyo nkoze nk'akantu hari igihe nshoboye kuronka nk'agakomande ku ruhande hama ugasanga ndakoze nk'uko nyene nko mu minsi itatu ugasanga ndakoreye nk'inoti ya 50 ubwo nyene amakashi ntacyo ndayaronka urumva muri icyo gihe icyo mba nkeneye nicyo gihe nshoboye guca ndacyishoboza
Minani Janeta asaba urwaruka rwahejeje amashuri rutararonka akazi muri leta ko gutangura kwiga imyuga kugira ngo rugire ico rwimariye n'ico rumariye igihugu
mu bisanzwe nk'ico no bakegura by'ukuri ubu akazi gasanzwe nk'uko buri muntu wese ashoboye kwironderera akazi cyane iyo umuntu ashoboye kubona afite umwuga urashoboye kuvuga ati by'ukuri jewe uyu no mwuga ndabunezererewe ndashoboye kuwukora by'ukuri kandi nta kintu tunaniwe gukora dukwiye gukora amaboko mu mpuzo natwe tugakora kugira ngo buri muntu wese agire icyo yitejeje imbere
Francois Garukira Intwari umukozi wa leta mu gisata cy'ubuganga Nyanzarake nawe aratangarira ubwiza bw'ibyo mahemba ahingura
turabitangarira nk'uko kumbure n'abantu bose bava hanze abarundi baba hanze abazungu bahora babitangarira cyane iyo babonye ahantu abyerekanira ibyahingura benshi birabatangaza bagatangura kuvuga ati mbega bihinguwe muki rero birateye igomwe n'ibyo kurata n'ibyo guteza imbere n'ibyo no gukwiragiza bigashika hanze y'igihugu nk'umwuga udasanzwe ukorwa mu Burundi
amaze kubona ibyo Mahembe ahingura yaramusabye kwiga uwo mwuga. François Garukin Intwali:
narashimye ko noja kwiga uwo mwuga ndanabimusaba nawe aranyemerera kugira bikunde uwo mwuga ibyo na Mahembe asanzwe arangura bije no mu nyandiko kugira ngo uzobashaka kubyiga abibone mu nyandiko abone n'amasanamu yabyo amenye nuko bihingurwa mu ihembe ry'inka hanyuma umwuga uheze utere imbere.
None abagura ibyo Mahembe ahingura abo baba bishima. Idrissa Mukazi akunda kwambara ibihinguye mu Mahembe kuko atangorane bitera umubiri wiwe.
N'abagenzi banje babibonye ndabyambaye ubona nabo bariko barantuma turondereza. Rero ku muntu wari wese yumva ko akunda kubungabunga ibidukikije akunda kugira ngo afite ibandanye gutera imbere muri rusange yohagarika gusuma ibintu bikoze mu byuma canke ibintu bigira ingese kuko izo ngese ziradutera ama kanseri indwara zitandukanye. Amaleji atandukanye mu Mahembe. Amahembe ni ikintu kidafite efe iyariyo yose kandi gisa neza kuko afite ibara ritandukanye.
Ni Heze Gidearine nawe anezerwa nuko aba yambaye ibyahinguriwe mu gihugu ciwe kandi bigakorwa n'umurundi.
Kare twahora twambara ibyahinguwe n'abazungu ariko ubu tukaba twambara ibyahinguriwe ngahe Burundi kandi bigahingurwa n'umujene wo ngahe Burundi. Ni ukuvuga rero mu gihe ubu byambaye twumva tunezerewe kubera tuba twambaye ibyahinguwe mu Mahembe kandi byahinguwe n'umujene w'i Burundi atari bya bindi byo hanze kubera uba wambaye ikiguzi uko makipremiyeri yariyo cyahinguwe muri iki kandi ni ikintu uba uvuga uti gifite agaciro tuguma tugaruka hahandi kubera kiba cyahinguriwe ngaha mu gihugu iwacu.
Idrissa Mukazi yongera ko kwambara ibyahinguriwe mu Burundi ari uguteza imbere no kumenyekanisha karanga ku Burundi.
Kuko ni n'umwanya w'umuntu kumenya iby'iwacu ari umunyamahanga, n'umwanya wo kugira ngo uwo muntu amenye urukundo dukunda igihugu cacu canke ubutaka bw'iwacu mu gihe tuko turakoresha ibintu by'iwacu bisa n'ibyo bakora mu vyuma. Ndi baza kwa nini bihimbaye cyane. Rero Mahembe staha habandanye Imana muzigame hanyuma abantu batandukanye bijukire kumwegera bamubaje ku bikorwa kugira tubize igitigiri cy'ibyo bikorwa ku isoko.
Kubijanye n'igiciro ni Heze Gidearine ntiyidoga.
Ntabwo twovona amafaranga menshi ahubwo twovuga yuko ari amafaranga makeya kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye si ikintu bwigi si ikintu wambara uno munsi cyangwa ejo uvuge ngo cavunitse cyagize biba bikomeye cyane kuruka hasi usanga ukora gikomeye.
Ni ihembe rimwe ripima ibiro bibiri rigurwa amafaranga 30,000 by'amarundi. Mahembe ashobora kurikuramwo ibintu biciye amafaranga 100,000. Kugira Mahembe arushirizeho kumenyekana no kudandaza ibyahingura asaba ko yoronswa ibikoresho bigezweho kandi kugira ngo akore byinshi mu mwanya muto. Yifuza kandi kibanza cyo kubidandarizamwo mu bisagara bikuru bikuru mu Burundi. Arifuza kandi ko mutuganuke duhabwa abanyincubahiro iyo bagendeye Burundi. Ndi hojamwo ibyahingura byanditswe ko byahinguriwe mu Burundi. Ubushyo Burundi bwo rushizaho kumenyekana neza n'abagashoregwa kurusha.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Kwijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Mu kanya gato rero turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkurukuru zazigize aya makuru. Twabwiye ko Perezida wa Amerika Joe Biden yabandanije kugendera ibisagara bitandukanye by'igihugu. Twabwiye kandi ko Abanyamisiri babandanije gutora uyu munsi kwa mbere ku munsi ugira kabiri w'itora rya Perezida, bisa n'uko azotsindira ikibanza kigira kabiri atangorane. Inshuti mwese mwaduteze amatwi rero, aha niho ibiganiro byacu birangiriye. Turashimiye ingenieur yadufashe mu buryo bw'izuma, tukaba dushimiye na Nadia Taha yegeranije ikiganiro. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo aya makuru ashobore kubashikira. Turashimiye rero mwese, tubifuza kandi kubandanya mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.